ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu itariki 16 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha. Kaze mwese.
Ari ku cyumwe yaraje irica. Natukura turaje turarira. Yari cyese cyaraguye.
Yaraguye nyine yarahumanutse intuzi yabanje izana igitambaro cy'umutuku.
Mu munyagihugu mu Rwanda avuga ku tudege bita drones tutagira abadereva tugenda tugwa mu karere abamwo. Ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine?
Urakoze yane mwaramutse mwese abateze amatwi radio ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Sudani y'umanuko, aho ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi ku isi rimenyesha ko ishyirahamwe HCR rimenyesha ko ryashikirije imfashanyo imiryango ishika ku 600,000 yugarijwe n'intambara iri muri leta ya Yellow River muri Sudani y'umanuko. Intambara imaze amezi 6 hagati y'abasirikare ba leta n'imigwi y'abatavuga rumwe na leta iyoboka Riek Machar yahoze ari cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Abategetsi ba HCR bamenyesha ko imiryango ishika ku 10,000 ariyo yataye izabo muri ico gisagara inyuma yaho izo ntambara zitanguriye. ONU imenyesha kandi ko bitoroshe gushikira izo mpunzi bivuye ku mutekano muke uri muri ako karere. Richard Ruati icegera cyujejwe imigenderanire mu HCR muri Sudani y'umanuko asaba imigwi igwana guhagarika intambara kugira amashirahamwe y'abagiraneza ashobore gushikira abanyagihugu bamerewe nabi. Ayo mashirahamwe y'abagiraneza cyo kimwe n'ubutegetsi bamenyesha kandi ko abanyagihugu 1,000,000 bahunze izo ntambara mu bihugu bibanyi bya Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ababa 100,000 nabo bugaraniwe hagati muri izo ntambara bivuye ko babuze aho baca. Abanyeshuri baba igihumbi bo mu mashuri yisumbuye hano muri Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu micungararo yaho bakoze imyerekano kuri uyu wa kabiri yo kwiyamirizwa itogwa rya Donald Trump mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Nubwo abenshi muri abo banyeshuri batari mu barekuriwe gutora bamenyesha ko ari uburyo bwo gutanga ibyiyumviro byabo kubijyanye n'itogwa rya Trump no kubijyanye n'amakenga bafise kuri kazoza kabo. Ibyapa byabo bikaba byasaba ko imfashanyo y'amashure yabo itohagarikwa. Imyamamazo nk'iyo yarabaye mu bisagara bitari bike hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaharanira gato y'akazi na muntu bamenyesha ko bategekanya gukora urugendo Donald Trump yatowe yaraye yimitswe, kandi ko abenshi mu mihingo itandukanye ya Amerika bamaze kumenyesha ko bazokora urugo rugendo bazokorera urugo rugenda muri Washington DC. Itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka uza hakaba hategekanijwe urugendo ruzohuza abakenyezi mu gisagara cha Washington DC, aho abashika ku 180,000 bamaze kumenyeshereza ku rubuga rwa Facebook ko bazokwita ubwo rugendo. Ni mu gihe Donald Trump yatangarije mu kiganiro yatanze kuri uyu w'Imana ko abanyagihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika badakwiye gutega ubwoba n'intwaro yiwe. Ubucamanza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwaciriye umunyororo w'abasore babiri b'Abanyamerika baturuka mu gihugu cya Somalia, Hanad Muse na mugenzi we Hamza Hamed Ahmed, bagirizwa kuba barakoranye n'umugwi wa Leta ya Kiislam mu kufashisha ibikoresho. Abacamanza bamenyesha ko abasore babiri bari mu mugwi w'abandi batanguye gukorana na Leta ya Kiislam mu mwaka w'2014. Bamwe muri bo bakaba baza barashitse muri Siriya baciye mu gihugu cy'Ubugiriki. Tubibutse ko ku munsi wa mbere ubucamanza bwaciriye umunyororo abandi basore batatu baturuka muri Somalia. Ubucamanza bumenyesha kandi ko hari n'abandi bane barindire gucigura urubanza bagigwa n'ivyaha bakoreye hanze ya Amerika. Abacamanza babasabira umunyororo uri hagati y'imyaka 30 na 40, yamara amategeko yo akavuga ko ico caha gihanwa n'umunyororo wo guherayo. Muri Siriya ibitero by'indege z'Uburusiya hamwe n'iza leta byasubiye gukubita mu gisagara cha Aleppo kiri mu manuko bushira uburengero. Ibitero bya mbere byabaye kuri uyu wa kabiri nk'uko byemezwa na leta y'Uburusiya, aho itangaza ko ivyo bitero bigana abagwanyi ba leta ya Kiislamu. Igor Konachenkov umuvugizi w'umushikiranganje ajejwe umutekano muri mu gihugu cy'u Burusiya aramira kuri ibyegeranyo bivuga ko ibyo bitero byakozwe ku nyubakwa z'ibitaro akavuga ko haheze iminsi 28 atabitero by'indege z'u Burusiya bikozwe Elizabeth Trudeau umuvugizi wa Departement ya Leta ya Amerika yatangaje ko bateye ibyatsi ibitero u Burusiya buriko burakora yonge yatumurutoke kandi u Burusiya ko bwugaye amayira imfashanyo yociyemwo Trudeau akavuga ko igihugu cy'u Burusiya kirondera gutakambirwa n'amakungu kugira gihagarike izo ntambara Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama atangaza ko ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN rifise akamaro gakomeye cyane mu gihe ariko arondera guhumuriza akarere k'ibihugu bya Buraya ku bijyanye no kwiyemeza kwa Amerika ku byerekeye iryo shyirahamwe ku ntwaro ya Perezida Donald Trump.
Urakoze Rosine ku makuru udushikirije uze kutuguma hafi udushikirize incamake y'ayo makuru mbere yuko dusozera ibiganiro byo kuri no saha. Amakuru yo mu byaga binini abantu baba mu nkengero z'ikibuga cy'utudege tutagira abadereva imuhanga babwishwe rya Amerika ko bamaze iminsi babona utwo tudege tugwa mu mashamba no mu mayira mu buryo butandukanye utu tudege twifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi mu bice by'imisozi miremire ubuyobozi bwa Zipline bufise drones babwishwe rya Amerika ko utwo tudege twaguye bariko barakora igerageza zatwo Eric bagira ubusa yadutegura inkuru irambuye
Ubuhamya butandukanye bwo batuye mu murenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga buvuga ko bagiye babona utudege tutagira umupilote tuzwi nka drone tugwa mu buryo butunguranye mu mihanda no mu bisambu utu tudege twatangijwe ku mugaragaro mu kwezi gushize kwa 10 mu gutanga serivisi z'ubuvuzi mu ntara y'amajyepfo n'uburengerazuba bw'u Rwanda mu babonye utwo tudege tugwa bitunguranye barimo uyu mugabo ukora mu kigo cy'abafureri b'abasarizien aravuga n'ahandi twaguye
tugira mu kirego tureba mu kirego haheje bangaga gusa mbeke tugira mu cyanga umunsi nyimukagwe nyina ari yepfo ku kigo kagwa hasi baza bagatwara bene ko ubwo akareka guhara kwanoza kwa mfazana nabo baza bagatwara ako kanya ntahantu yepfo mu kabande kaguye gatatu ntahantu bakazamuka n'agutse bagenda n'impageze bakajyana gutse mu gutse gutse mutere akana
ahantu hose uyu mugabo yaturangiye ko tutudege twaguye twahageze mu bice bitari kure cyane y'ikibuga cyubakiwe drone aba babonye drone igwa mu muhanda hafi igiti cyavoka mu murenge wa Shyogwe
ari ku cyunye yaraje iricara natwe turangura turaje turareye yari cyese cyahera
yaguye nyine yarahumanutse intuzi yabanje izana igitambaro cy'umutuku
nirangije ubwe wafungutse none yiramanuka nige barayihagurukije bayihagurukije iraza igeze harahirya hafi yaho bita kwa Muhinde iramota kurafunguka ufungutse none indege iramanuka igwa hasi mu muhanda uyo nyine cyahagwa kubera yuko nta baturage benshi bayi bazi bayizi bahise bahurura baraza barayireba hashize akanya gatoya abazungu babaraje barayitwara
ahandi yaguye neza
ahandi numvise yaguye ni hano mu Waseleziyani mu kigo hari cy'abaseleziyani bakeneye mu mupira
twakomereje kuri iki giti cyavuga giteye ku mukingo hazwi nko mu mudugudu w'abashoferi muhanga
bite
ni byiza
amakoro
nimeze
iki kivuka n'icyo bavuga cyaguyeho akadege
kingiki kaguye
byagenze bite duheye isoruko byari bimeze
nari ndi mu rugo nyine mbona abantu bose baraje birukanka bavuga nyine ngo karagwa ko nyine mbere ko nyine kunyereka gera sinyi ntabanjije umutaka urazamuka nyine kona kugera hasi
aha mu muhanda
aha gutya mu muhanda hari hari abantu benshi nyine baje birukanka
uvuye ku kibuga cy'utu tudege tutagira abapilote ukagera mu gishanga naho ka drone karahaguye na makuru ijwi rya Amerika yahamirijwe n'umukecuru yasanze ahinga muri cyo gishanga
narepfiye ha cumba umwotsi mbona kaje muri iki gice
karagwa
rwose kageze hasi mbona umutaka hejuru ariko kageze hasi haciye nk'iminota nk'itanu mbona abantu basa nk'abazungu nareberaga mu ntera yahariye urabona umwotsi uri mbona abantu b'abazungu bamanutse gutya baraje baragatereye barakazamura
mu kiganiro n'ubuyobozi bwa Zipline ari bwo bufite utu tudege tutagira abapilote bwabwijwe irya Amerika ko nta kibazo na kimwe utu tudege dufite ntibuhakana ko abaturage batubonye tugwa ariko bukavuga ko bwari mwigeragezwa ngo bumenye ubushobozi bw'utu tudege uko bungana haba mu kuguruka no mu kugwa navuganye na bwana Justin Hamilton umuvugizi wa Zipline
no what we have done
Oya, oya, ibyo twakoze ni gerageza tureba ubushobozi bw'indege kugira ngo tumenye niba umutekano wazo wizewe aho byaba ngombwa ko yagwa mu buryo bwihuta. Twakoze iryo gerageza twarabigenzuye tureba umutekano w'izo ndege. Bwana Hamilton akomeza yizeza ko iri koranabuhanga rishya bagomba kuribyaza umusaruro ukagira inyungu ku baturarwanda. Turishimye cyane kandi dufite icyizere cy'amahirwe y'iri koranabuhanga rifite mu kurokora ubuzima bw'abantu. Tuzakomeza no gukora cyane buri munsi twizera ko tubyaza umusaruro aya mahirwe. Ubuyobozi bwa Zipline bwabwiye Ijwi rya Amerika ko muri rusange bugemura neza amaraso mu bice byo mu majyepfo n'iburengerazuba. Ibitaro bya Kabgayi mu majyepfo naho harimo hakorewe igeragezwa. Zipline yajyanaga y'amaraso ikoresheje drone. Gusa tugera kuri ibi bitaro batubwiye ko baheruka amaraso ya Zipline mu igeragezwa ku buryo n'abakozi babo bari baje kuyafatira i Kigali. Imikorere y'utu tudege ni ingingo Minisitiri w'Ubuzima Diane Gashumba yari yadusezeranije kuyitubwiraho, ariko nyuma ntibyashobotse. Akadege katagira umupilote kamwe mu bwatangijwe ku ikubitiro gafite ubushobozi bwo gutwara ibikoresho by'ubuvuzi bipima ikiro kimwe n'inusu. Ibitaro 21 nibyo bigaragazwa ko byari bikeneye ubufasha bwihuse mu kubona amaraso mu majyepfo no mu burengerazuba bw'u Rwanda. Byitezwe ko utu tudege dufite ubushobozi bwo gutanga serivisi z'ubuvuzi inshuro 150 ku munsi, haba mu muyaga cyangwa mu mvura. Ababishinzwe bemeza ko utu tudege dufite ubushobozi bwo kuguruka kugeza ku birometero 150 kandi kagakora ingendo hagati ya 50 na 150 ku munsi. Byagafata byibura iminota 30 kavuye Muhanga kugeza aho gatwaye amaraso nko mu burengerazuba bw'u Rwanda. Yakabagira ubusa Ijwi rya Amerika imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Leta zunze ubumwe za Amerika ziragabisha Abanyamerika zibasaba kwirinda kugendera igihugu cy'u Burundi kuko bavuga ko umutekano utifashe neza. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo arabidushikiriza.
Leta zunze ubumwe za Amerika zongeye kugabisha abanyagihugu bazo kwirinda kuja mu Burundi kubera uruhagarara rwa politike n'ubwicanyi bibandanya mu gihugu, ubugizi bwa nabi hamwe no gusubiranamwo hagati y'abarundi gushobora kwaduka. Ni mu itangazo ryashikirijwe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta zunze ubumwe za Amerika kuri uyu wa kabiri. Iri gabisha rije gusubirira irindi nk'iryo ryasohowe ku igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'2016. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta zunze ubumwe za Amerika mu itangazo ryabwo bumenyesha ko imvururu zifatiye kuri politike zibandanya mu Burundi kuva habaye amatora yabayemwe impari, igeragezwa rya kudeta n'impari kuvyuko nimba president yari arekuriwe kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Ubwo bushikiranganje bumenyesha ko bitero vy'inkoho n'amagrenade vyabaye kenshi bikozwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Butangaza ko amabariyeri y'igipolisi n'igisirikare mu gihugu cyose bishobora kugeramira ubwigenge bw'abanyagihugu bwo kugira uruja n'uruza atantambamye. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta zunze ubumwe za Amerika mu itangazo ryabwo butangaza kandi ko igipolisi cyasatse amazu y'abanyagihugu mu mugambi wo kurondera inkoho. Ubwo bushikiranganji bumenyesha ko ibitero vyagizwe n'inteko zirwanya ubutegetsi abahoze ari abagwanyi n'imikangara y'inkozi z'ikibi zivuye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Vyatumye haba gutana mu mitwe gukomeye kwihaye inkumbi, ibitero ku basivile n'ukunyuruza abantu. Inkozi z'ikibi zitwaje ibigwanisho ziratega imodoka cyane cyane ku mabarabara asohoka avuye mu gisagara cya Bujumbura. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta zunze ubumwe za Amerika butangaza ko abakozi ba ambasade ya Amerika batarekuriwe kuja aho bashaka hose mu gihe bagiye mu bice bimwe bimwe byo mu Burundi. Abakozi ba ambasade ya Amerika ngo baraziririzwa kuja hanze y'umugwa mukuru Bujumbura mu ijoro. Ngo kuja mu bice by'igisagara cya Bujumbura bya Cibitoke, Gasenyi, Kamenge, Kinama, Musaga, Mutakura na Ngagara ngo bisaba kubanza kubisabira uruhusha.
Umukuru w'igihugu cya Leta yaharanira demokrasi ya Kongo Joseph Kabila aranegura makungu avuga ko yisuka mu bya politike ya Kongo mu gutanga amategeko y'ivyo ashaka ko biba. Yabishikirije inama nshingamateka n'inkingu z'amateka za Kongo zateranye ku mugwa mukuru Kinshasa ejo ku munsi wa kabiri. Perezida Kabila yongeye avuga ko kuri kazoza kiwe ko azokwisunga ibwirizwa shingiro.
Abakongomani bahejeje kwerekana ko mu gihe bahawe akaryo ko gushikiriza icyo bahabwa n'amategeko bashobora gutorera umuti hamwe ivyo badahuriza ko. Ibi bimpaye akaryo ko kwamirira kure abo bose bagomba kwinjira mu itunganywa ry'igihugu cacu, igihugu gifise uburenganzira nk'ibindi bihugu bigize ONU bwo kubahirizwa nk'igihugu cikukiye. Icyo nifuza nuko dukurikije kigabane cya 24 cy'amasezerano ya politike, abatabashije kujya mu biganiro kumvo iyi canke iyindi basabwe kwifatanya n'abandi mu kuyatera ku mukono. Kubahangayikishijwe na kazoza kanje mu vya politike, reka mfata kanya ko kubashimira ko Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari demokarasi iciye kwibwirizwa nshingiro. Ibibazo byose bihambaye bivanye n'inzego n'abazirimwo bitunganijwe hisunzwe ibwirizwa nshingiro.
Perezida Kabila yaribukije kandi ivyo amaze gushika ko haba mu by'ubutunzi, politike n'umutekano mu myaka 15 iheze, yongera atangaza ugiye kuba umushikiranganje wa mbere agiye gusubirira Augustin Matata Ponyo yatanze imihoho kuri uyu wa mbere kugira ahe icyo kibanza utavuga rumwe n'ubutegetsi nk'uko amasezerano ya politike baharuka kumvikana ko abivuga.
Uruhagarara.
Rahumiwe! Mbega mana yanje ibi bintu tuzobikuraga tw'imbere.
Ukwikekana.
Ehe mwishwanje tugasamara baradufiye ta twese.
Banirumve ko.
Unje kwisuka mu bitanda. Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana. Ishwi da.
Abuba ukaguhagararira neza.
Twaze biraturaba. Tureke ibintu byangare tubone. Jongira nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyuko urumusore ko nanje nka umurengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Ubu naho numwanya w'ikiganiro Amerika nacerekeye ibyaranze leta zunze ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemmo. Ikiganiro cy'uno munsi mugenzi wacu Thomas Kamilindi agiye kudushikiriza uko ihinduka ry'ubutegetsi ririkorera agenda muri Amerika muri iki gihe nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu.
Mwaramutse neza. Perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azimikwa ku itariki ya 20 y'ukwambere gutaha. Hagati y'itorwa rye n'iyimikwa rye harimo amezi 2 n'igice. Byashyizweho n'ivugurura rya 20 ry'itegeko nshinga ryemejwe mu 1933. Mbere yaho, Perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yimikwaga ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa gatatu gukurikira itorwa rye. Ni ukuvuga ko byari amezi 4 hagati y'itorwa rye n'iyimikwa rye. Muri icyo gihe twakwita inzibacyuho, Perezida watowe n'ucyuye igihe baba bategura ihererekanya butegetsi. Perezida mushya abari mashyiraho abaminisitiri n'abandi bayobozi b'inzego zitandukanye za leta bazamufasha kuyobora igihugu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko abihabwa n'amategeko ashyira mu myanya y'akazi abantu bagera ku 9,000 barimo byibura 800 bagomba kwemezwa na Sena mbere y'uko batangira imirimo yabo. Impamvu nuko abakozi hafi ya bose b'ubutegetsi bucyuye igihe bagomba kwegura ku mirimo yabo iyo matora arangiye. Usibye ko Perezida mushya asubizamo benshi twafata nk'urugero rw'abadiplomati b'umwuga. Birumvikana rero ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika adashobora kurangiza gushyira abantu 9,000 mu myanya y'imirimo mu gihe yitegura gutangira akazi ke, ni ukuvuga kuva towe kugera atangiye imirimo nyakuri igihe rero cy'amezi 2 n'igice. Mu by'ukuri aka kazi ko gushyira abantu mu myanya y'imirimo ni kimwe mu byo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akora buri munsi manda ye yose y'imyaka 4. Radio Ijwi rya Amerika. Muri iki gihe cy'amezi 2 twakwita inzibacyuho, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ucyuye igihe n'abayobozi b'inzego zose nabo baba barimo bafasha abashya babereka amadosiye yose. Bagendera ku itegeko rigenga ihererekanya butegetsi ryitwa Presidential Transition Act. Rivuga ko GSA, General Services Administration, igomba korohereza ubutegetsi. GSA ni ikigo cya leta cyigenga gishinzwe gutunganya no guha abakozi ba leta n'ibindi bigo byayo byose ibirebana n'ubwikorezi, aho bakorera n'ibikoresho byose bakenera. GSA niyo igomba kumenyera ibyo byose n'ubutegetsi bushya mu gihe cy'inzibacyuho birimo n'amafaranga bugomba gukoresha. Uretse ibyo, GSA niyo ishinzwe no kuyobora, no kuvuga kwereka inzira no kwigisha abagomba kwinjira mu butegetsi bushya. Guhererekanya ubutegetsi mwituze n'amahoro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umuco wabayeho kuva igihugu kikivuka hashize imyaka 240. Ubwa mbere hari mu 1797 hagati ya perezida wa mbere George Washington wari umaze imyaka 8 ategeka igihugu na perezida wa kabiri John Adams. Ubwa nyuma ni mu 2008 hagati ya perezida wa 43 George W. Bush na perezida wa 44 Barack Obama. Ubutaha rero ni ku itariki ya 20 y'ukwa mbere gutaha hagati ya president Obama na perezida wa 45 Donald Trump. Juti zacu ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije ndabashimiye cyane. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Muri iki gihe hariko haraba amahiganwa bita Tour de France, mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ariko arayakurikiranira hafi aratubwira uko byifashe.
Amasaha 3 iminota 16 n'amasegonda 46 nicyo gihe cyakoreshejwe n'umusore w'umunyarwanda Valence Ndayisenga ugwerekaga abandi igihandure akabatanga kugera ku murongo usoza muri intera ya kabiri y'isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda, aho abakinnyi 73 bahagurutse i Kigali berekeza i Karongi. Iyi ntera irimo haterera hanini yari yakunze kwiharirwa n'umukinnyi Samuel Mugisha w'ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu, amara hafi 2/3 ari we uri imbere. Bamwe bari batangiye no kubona ko ari bugere ikarongi ari ku isonga, ariko ukuri n'amabanga by'umukino wo gusubira ku magare byaje kwigaragaza ubwo abasiganwa batangiraga gucunshumuka bahereye mu mataba ya Rubengera berekeza mu mujyi wa Kibuye ku nkengero y'ikiyaga cya Kivu. Icyo gihe nibwo Samuel Mugisha bamuciyeho. Valence Ndayisenga yagurutse nk'umwambi agera ku iherezo ari uwa mbere, ndetse arusha uwamukurikiye umunota umwe n'amasegonda 6. Uyu mukinnyi wo mu ikipe ya Dimension Data yo muri Afurika y'Epfo akaba ari nawe munyarwanda wa mbere washoboye gutwara Tour du Rwanda mu mwaka wa 2014 avuga ko umugambi we wari uwo gushyiramo ikinyuranyo gihagije, bityo akaba yakongera akisubiza ikamba ryo mu myaka ibiri ishize.
Abanyarwanda bamaze gusobanuka ntabwo abakanyisha ngo wambaye mejo nibo basigaye bazi kureba ngo nahe harimo ibihe bingana iki se bazayitwara. So cyaregera cyo kugira ngo byibura mbe nashyiramo ibihe byinshi, rimwe na rimwe ibintu birahinduka, hari n'igihe ushaka gushyiramo 3 n'umuntu ntunayitware, ariko mukuru muri rusange ngiye kuri njye n'amasegonda 30 arahagije nkurikije uko nizera. Ako icya mbere ni ukugeza ku munota wa nyuma umuntu akareba uko bizagenda. Iyi timing nkoze ni nziza kubera ko abantu bose turi kumwe nka Ema uramo peto muri Eritrea uri mu ekipe yanjye arakomeye, nta mukinnyi wundi mu bo twe turi kumuzapfa kumucika azagerageza kumfasha. Aba Ema ni uko abantu barimo bari dangerous ni Bosco na Aleluya, so tuzagerageza kugenda tubamanaginga n'abandi ba Eritrea babiri, so bishobora kuzagenda bikunda neza. Ariko kuri njye kubarirwanya nta kibazo mfite kuko Aleluya ari hafi na Bosco, so no kuyitakaza bakayifata ariko bagaya sigara mu Rwanda, ariko ndifuza kuyigumana nanjye.
Muri intera ya Karongi Kigali y'ibirometero 124 na metero 700, waje ku mwanya wa kabiri ni Kangangi Suleiman wo mu ikipe ya Down Under yo muri Kenya, Areruya Joseph wo muri Ami Sportif y'Rwamagana aza ari uwa gatatu. Uwa kane yabaye Jean Bosco Nsengimana wa Stradali Bike Aid mu Budage, na Hotesform Okubamariam w'ikipe y'igihugu ya Eritrea afata umwanya wa gatanu. Ku rutonde rusange kuva Tour du Rwanda yatangira ku cyumweru gishize, imyanya 3 ya mbere yicaweho n'abakinnyi b'abanyarwanda. Umupira w'umuhondo werekana umukinnyi uri ku isonga wambawe na Valence Ndayisenga, agakurikirwa na Areruya Joseph, hagati aho Jean Bosco Nsengimana. Tesform Okubamariam w'ikipe y'igihugu ya Eritrea ari ku mwanya wa kane, wa gatanu akaba iyo Metker ukinira Dimension Data yo muri Afurika y'Epfo. Intera itahiwe ikaba iteganyijwe kuri uyu wa gatatu ni ya Karongi Rusizi ireshya n'ibirometero 115 na metero 900. Abasiganwa barahaguruka i Karongi isaa 3 za mu gitondo basoze mu masaa 6 n'iminota 10. Yari Claude Munyandinda i Karongi.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu.
ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Tumuse nchuti mwese ko muriko mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mbere yuko dusoze ibiganiro byacu byo kuri no saha, reka mugenzi wacu Rosine Munezero agaruka tubwire ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Rosine,
muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi, ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi ku isi HCR imenyesha ko ryashikirije imfashanyo imiryango ishika ku 600,000 yugarijwe n'intambara iri muri leta ya Yale River muri Sudan y'umanuko. Intambara imaze amezi 6 hagati y'abasirikare ba leta n'imigwi itavuga y'abatavuga rumwe na leta iyoboka Riek Machar yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Abategetsi ba HCR bamenyesha ko imiryango ishika ku 10,000 ariyo yataye izabo muri ico gisagara inyuma yaho izo ntambara zitanguriye. Onu imenyesha kandi ko bitoroshe gushikiriza impunzi bivuye ku mutekano muke urangwa muri ako karere. Abanyeshuri baba igihumbi bo mu mashuri yisumbuye hano muri Washington DC no mu micungararo yaho bakoze imyerekano kuri uyu wa kabiri yo kwiyamiriza itorwa rya Donald Trump mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Nubwo abenshi muri bo muri abanyeshuri batari mu bari kuri wo gutora, bamenyesha ko ari uburyo bwo gutanga ibyiyumviro byabo kubijyanye n'itorwa rya Trump no kubijyanye n'amakenga bafise kuri kazoza kabo. Ibyapa byabo bikaba byasaba ko imfashanyo y'amashuri yabo itohagarikwa. Ubucamanza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwaciriye munyororo abasore babiri b'abanyamerika baturuka mu gihugu cya Somalia, Hanad Muse na mugenzi we Hamza Ahmed, bagirizwa kuba barakoranye n'umugwi wa leta ya Kiislamu mu kufashisha ibikoresho. Abacamanza bamenyesha kandi ko abo basore babiri bari mu mugwi w'abandi batangwe gukorana na leta ya Kiislamu mu mwaka w'2014. Bamwe muri bo bakaba baza barashitse muri Siriya baciye mu gihugu cy'Ubugiriki. Naye muri Siriya, ibitero by'indege z'Uburusiya hamwe n'iza leta byasubiye gukubita mu gisagara cya Aleppo kiri mu bumanuko bushira uburengero. Ibitero bya mbere byabaye kuri uyu wa kabiri nk'uko byemezwa na leta y'Uburusiya, aho itangaza ko ibyo bitero bigana abagwanyi ba leta ya Kiislamu. Igor Konachenkov, umuvugizi w'umushikiranganje ajejwe umutekano mu gihugu cy'Uburusiya, aramirira kure ibyegeranyo bivuga ko ibyo bitero byakozwe ku nyubakwa z'ibitaro. Akavuga ko hari haheze iminsi 28 atabitero by'indege z'Uburusiya bikozwe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama atangaza ko ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN rifise akamaro gakomeye cyane mu gihe ariko arondera guhumuriza akarere k'ibihugu bya Buraya ku bijyanye no kwiyemeza kwa Amerika ku byerekeye iryo shyirahamwe ku ntwaro ya Perezida Donald Trump aheruka gutorwa i Athene mu Bugiriki kuri uno wa kabiri mu rugendo rwiwe rwa nyuma rwa Perezida Obama. Yavuze ko ishyirahamwe rya OTAN rizobandanya kurangwa ngura mabonga yacyo.
Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Mucitse mwese mukunda radijwe rya Amerika, turabashimiye ko namwe duteza amatwi. Tuboneye akanya ko gushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri micro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Rosine Munezero. Mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire, murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.